Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi ni mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, kongiye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi, mwaramutse mwese abo tuzindikanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Kenya. Abantu bane bapfuye, abandi batari bake bagakomereka igihe imodoka yo mu bwoko bwa bus yari batwaye yaseki bombe yaritezwe kwibarabara mu buraruko bw'igihugu cya Kenya kuri uyu wa gatanu. Ako karere gasanzwe kageramiwe n'ibitero bikorwa n'abagwanyi b'umuhari Al-Shabab. Umutegetsi mukuru ajejwe umutekano mu karere ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Kenya, Mohamed Saleh, yatangaje ko iryo barabara ryari ryarahagaritswe gukoreshwa ku mvo z'umutekano. Umuhari Al-Shabab ntiwitiriye buno nyene icyo gitero. Yamara akarere ko mu buraruko bushyira ubuseruko bwa Kenya karaberamwe ibitero bitari bike by'amabombe aterwa ku mabarabara bisanzwe akenshi byitirira umuhari Al-Shabab. Tubutse ko ibitero nk'ibyo byahitanye abantu bashika kuri 50 mu ndwi ziheze. Abenshi mu baguye muri ibyo bitero bakaba bagizwa ahanini n'abapolisi hamwe n'abakozi b'amashyirahamwe y'abagira neza akorera mu ikambi rinini cyane ry'impunzi ry'Dadaab. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje kuri uyu wa gatanu abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko amatohoza ariko arakogwa ajyanye n'uko yakomboye James Comey yari ashinzwe kuyobora ikigo FBI kigiye cyo gukora amatohoza ku byaha. Ivyo Perezida Trump yabitangaje inyuma y'aho ikinyamakuru Washington Post gisohoreye inkuru ivuga ko Robert Mueller ariko akora amatohoza ku bijyanye n'uburyo Jared Kushner, umukwe wa Perezida Trump asanzwe ari n'umuhanuzi mukuru wiwe, yakoresheje amafaranga. Ayo matohoza akorwa kandi kuri Perezida Trump ku bijyanye n'uko yoba yaragerageje kubangamira ubutungane. Abashingamateka batandukanye batangaje ko Perezida Trump yarakwiye guhagarika kwandika ku bijyanye n'amatohoza ariko arakorwa ku Burusiya. Mu gihe bamwe bagabisha ku inama nshingamateka yohagarika Perezida Trump ari hamwe agerageje gukura Rod Rosenstein icegera cy'umushingwamanza mukuru, umushikiranganji w'ubutungane we amenyesha ko akiri kare kugira ingingo nk'iyo ishobore gufatwa. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyatangaje kuri uyu wa gatanu ko igitero cy'indege giheruka kuba mu buseruko bwa Afghanistani cyahitanye umutegetsi akomeye w'umuhari wa leta ya Kiyisilamu. Iryo tangazo rivuga ko uwo mugabo azwi ku izina rya Jawad Khan yari umuyobozi mukuru ajejwe gutangaza amakuru mu ishami rya Khorasan rizwi ku izina rya ISSK. Icyo gitero cyabaye ku itariki 3 z'uku kwezi kwa gatandatu mu karere kari karimwo abagwanyi b'uwo muhari basanzwe bafise ibirindiro muri Siriya. Abasirikare ba Amerika bavuga ko Khan yari umuhinga mu by'amakuru kandi ko yahora adurumbanya itumatumanako ry'amakuru muri Siriya. Bakavuga ko urupfu rwiwe ruzohungabanya ibikorwa by'uwo muhari rukagabanya iyinjiza ry'abanywanyi bashasha hamwe n'ibikorwa by'iterabwoba mu mahanga. Abagabo batatu b'Abanyepalestina bakoze ibitero kuri uyu wa gatanu hafi ya Yeruzalemu bica umupolisi w'umunyisiraeli imbere y'uko bicwa n'abajejwe umutekano. Abategetsi batangaje ko muri uyu mwanya nyene habaye ibindi bitero bibiri hafi y'igisagara cya Damasiko mu kibanza gisanzwe gicamwo Abanyepalestina bavuye gusenga. Ubwo bwicanyi bubaye mu gihe abayoboke b'idini rya Kiyisilamu bari mu ndwi yabo ya gatatu y'amafungo y'iramazani. Ikigo kijejwe umutekano muri Israeli cyatangaje ko Abanyepalestina batatu bafise imyaka ya 18 na 19 aribo bahasize ubuzima. Abasore bompi baturuka mu gisagara kimwe cya Ramallah muri Cisjordani bakaba bari bamaze gupfungwa muri kahise bivuye ku bikorwa by'iterabwoba. Israeli yagirije abategetsi ba Palestina ko bakokeza intambara nyamara abategetsi ba Palestina barabihakana bakavuga ko ivyo bitero bikogwa n'abanye Palestina bafise ishavu ry'ibibanza byigaruriwe na Israeli. Abahinga mu bijanye n'iperereza rya Leta Zunze za Amerika barafise amazinda ku makuru avuga ku muyobozi mukuru wa Leta ya Kiislamu Abubakar al-Baghdadi ashobora kuba yarishwe mu gitero cy'indege z'ingwano cyabaye mu kwezi guheze. Colonel Ryan Dillon, umuvugizi w'inteko za Amerika ziriko zigira ibikorwa bya gisirikare kuri Leta ya Kiislamu, avuga ko muri kino gihe badashobora kwemeza ayo makuru. Ni mu gihe igisirikare cy'u Burusiya cyatangaje kuri uyu wa gatanu ko ibitero by'indege z'ingwano zacu muri Siriya byabaye mu mpera z'ukwezi guheze byahiga abasirikare bakuru ba Leta ya Kiislamu bishobora kuba byarahitanye al-Baghdadi. Itangazo ry'ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'u Burusiya rimenyesha ko ibitero by'indege z'ingwano z'u Burusiya byabereye hafi y'umugwa mukuru wa Leta ya Kiislamu Raqqa byahitanye abari muri mu nama kandi ko al-Baghdadi yarimwo. Abategetsi b'u Burusiya bakavuga ko bisha abategetsi bakomakomeye cyane mu by'igisirikare batari bake ba Leta ya Kiislamu hamwe n'abagwanyi mu bya gisirikare batari bake n'abagwanyi bashika ku 300 bari babakingiye. Mu gihugu cy'Ubushinwa harabaye igitero igitero mu ishure nako ry'intango rya maternelle gihitana abantu 8 n'abatari bake bakomeretse ku muhingamo wo ku munsi wa 4. Icyo gitero nk'uko byatangajwe n'imenyeshamakuru bikorera mu Bushinwa cyakozwe n'umuntu yari afise ingorane.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC uvuga katubareke mukurikira ikiganiro.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyane.
Nongere inshuti bakunzi ndabahikaze mu kiganiro Iwanyu mu ntara cuno munsi ahanini kiza kuba gishimikiye ku munsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika wahimbajwe ku wa gatanu igenekerezo rya 16 za kuno kwezi ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi. Uwo munsi wahimbarijwe ku mugwa mukuru Bujumbura aho rimwe mu mashirahamwe aharanira agateka k'abana New Generation ryaronkeje bamwe mu bana b'umwibarabara batari banditswe mu bitabo by'amakomune impapuro z'amavuko. Umenyesha makuru wacu Elo Julika Neza niwe yakurikiranye ino nkuru.
Muruba Feza, Ndwayez Evangeline, Faustin Twagiramungu.
Ahani mukigo cy'ishyira hamwe New Generation muri zone Kinindo mu manuko bwa Bujumbura bamwe mu bana bahora bamwibarabara bariko bahabwa impapuro z'amavuko.
Bahati Innocent.
Muri bo harimo akana k'agahungu k'imyaka 11. Innocent Bahati kakuwe mu ibarabara haraheze imyaka 3 ubu kiga mu mwaka wa kabiri w'amashuri y'intango. Kabwije ijwi rya Amerika uko kiyumva n'icyo kibaza urupapuro ruzogafasha.
Nyumva neza kubera igihe nararuronka sinari nzi ko ndi umwenegihugu. Uramfasha ko kumenyekana ko ndi Umurundi hamwe naho nogenda mu bihugu byo hanze burinda kurusaba. Urampaye agaciro ko umfashije kumenyekana mu Burundi ko ariho navukiye. Mfise ubwenegihugu bwo mu Burundi.
Eka naka kana kakigeme nako nyanya k'imyaka 11 kanejerejwe no kubona kanditswe mu bitabo by'ingo n'imiryango. Nubwo imyaka gafise ari mike kibona mu bigero.
Uzufasha igihe nyangire mariage yuko shobora yuko bamenya imyaka yanje imeze neza yavye ngo mfasha igihe ngiye mu gihugu cyo hanze. Cyofasha kugira ngo nke karangamuntu ufise urupapuro kwa bapfuye.
Bahati nawe afite icyo akeneye kuzoba niyamara gukura.
Njye mu buzima bwanjye nifuza ko nzoba umuminisitiri. Umuminisitiri ajejwe by'abana bo mu ibarabara wo kubafasha amagara yabo kuguma ameze neza atawundi yototeza uwundi.
Mu baronkejwe impapuro z'amavuko harimwo n'imisore nk'uyu w'imyaka 20 navuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi.
Navutse ntabona papa mama nawe nkiri mutoya sana carana vukana bituma Muyinga muri komine Butihinda canja mu ibarabara ry'Muyinga. Nukuri niyumva nezerewe cyane gose niyumva umva nta kuno nabivuga nta kuno nabivuga kuko je sinari nzi uko nzororonka sinari nzi uko vraiment tuzohura nabo ngo bandosora urupapuro
mbona no mu maso akamwe mukasomeka
ndukuri vraiment ndukuri ni byiza biranezereye
tedi harushimana umuhuza bikorwa muri new generation yatubwiye icyatumye we nabo bakorana biyumvira ico gikorwa
mu matoza cyo twagize nuko twasanze yuko abana benshi basanzwe ari mu ngorane cyane cyane abana bari mu ibarabara nta mazina bagira nibyo baraza amatazirano yabo canke arashaka kubazi izina rimwe gusa mugabo ayandi mazina hayazi ama rero wa urumuntu urashaka kuba ofisi ivyo ufungura ivyo wambara mugabo udafite urupapuro rw'amavuko kuko ni go rupapuro no vuga nti gurufatiro ndetse n'abategetsi bafatira ko kugira ngo ushobore kuronka karanga muntu ukeneye gutora urumva no rupapuro ngendegwa ko gurufatiro ku buzima bw'umuntu wese nago rushaka kumutuma ahabwa ubwene gihugu
ariko harushimana hari ibintu bibiri bimubabaza
no munsi ari abavyeyi bareka abana bakaja mu ibarabara abandi nabo ivyo tubona mu bisagara bitandukanye agafata umwana akamutwara mu ibarabara neza umwana akagenda agasega amahera mu nyuma ayo mahera ronse agacashirwa tsanga umuvyeyi wiwe ari ahantu yicaye hariya ivyo navirwa tusanga nk'abajejwe umutekano ntavyo wabona neza mugabo nk'akarero ku muvyeyi akora iryo kosa n'amategeko aratomoye umuvyeyi yarakwiye guhanwa iyo rero ni ntambamye ya mbere intambamye ya kabiri duhura nayo nabana nyine ubwabo bizimu ibarabara hari imigwi itandukanye abana adufate ku myaka yabo bafise rero hari umwana usanga aba yarakuriye mu ibarabara akabashikanya imyaka 20-25 urumva ubu kugenda kumubwira ngo urashaka kuva mu ibarabara ntavyo yumva kuko ibarabara irafise ukuntu yamugize nabi ntandero agira
kugiye ndero nigenda kagirire ubushyanganje bwagateye akazi na muntu nabahanye agateye akabana hari umukenyuro bumvikanye Martin Ivyabandi umushikanganje wagati y'akazi na muntu
twarakoze inama n'abantu bose byega turumvikana tubunduzo bikora aha turi muri programme yaho bajya abantu dushaka kubakura mu bisagara byose mu makomine mu makominote bakaba ariho bafashirizwa mu buryo butandukanye harimo ibyo kubaho byo kuja ku mashure ibijanye n'ukuntu umuntu yitwara muri amezi atatu tuzogira ibyo dukoze amatusere twicare turaho tubigejeje bijya bintu by'ibigo ntabyo dushaka kandi bashika mu bigo kuko twasanze aho kubungura ahubwo bibasubiza inyuma dushaka basubire mu makomini wabo ziyandero y'ikirundi bayironke bafatwe n'abavyeyi kuko twasanze benshi bafise abavyeyi bafise imiryango dusanga ngo nabana b'impfubyi ari mu ibarabara si benshi
mategeko mu Burundi ikiringo ntarengwa cyo kwandikisha umwana ni imitsi 15 uhereye ku muzi avukiye ko ariko iyo mitsi imaze kurengana nubwo umwana amaze gukura aremererwa kwandikwa yafise abavyeyi cyangwa ari impfubyi umuntu wese akuze ashobora kumwandikisha gushika ubu ibitigiri by'abana baba n'abasegereza mu mabarabara mu gihugu cy'u Burundi birenga hagati y'ibihumbi 5 nk'uko bishikirizwa n'amashyirahamwe ajejwe kubakingira abatarandikwa mu bitabo by'ingwa n'imiryango muri bo ntibazwi uko bangana Eroje uri kaneza Bujumbura ijuru rya Amerika
Tukiriko turavuga iby'umunsi mpuzamakungu hari umwana w'umunyafrika ijuru rya Amerika twashimye kubabwira ubuzima bw'umwe mu bana bo mu ntara ya Mwaro baciye mu buroko apfunganwa n'abantu bakuze uyo mwana twahaye amazina atari yo tuvyumvikanye n'abavyeyi biwe kuko atarakwiza imyaka yo kuvugira ubuzima nk'ubwo ku maradiyo avuga ko gufungwa uri umwana ari amahano ivyinshi ku ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Raisa Lilian inamahoro
Vyizigiro Blaise ni izina ry'iryomekerano duhaye uno mwana bitewe nuko amategeko ataturekurira gutanga umwidondoro ukwiye wiwe uyu mwana afise imyaka 15 yafunzwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka aho yagirizwa kuba yarivye umufuko w'ibiraya aravuga mabi yakorewe nabo bari bafunganywe bamuruta imyaka mu gashoka himwaro
kewe naro mwana mutoye urumva aragawo anini kandi baturuta barafata bakankarira nyene muri iryo joro nuko duhamahera yabuje Nanja tamafis ashatu suka kamati kwati kuri mudu zose urare kwisima rero imudu nato batitwaye okay bashobora kugwa imudu hambara nyene nyamba tumye nyamba zitose utambara ucyo soka rero mu gitondo ugakubura rero bukeje bacanze na 2000 cyamba ndaba hage de ko dukubita naho batani nkono akadukubita kunyo namasha adano mazu bakakwa ati icyarangaho Jenga chambuka tembe asha umenanzi wa gire wanyichi. Wapo isu waka chapata mijoro. Kura waka shu waka kubukati. Hagino muhunu mijo. Kira waka umirana. Kachari kendo.
Uyufji zigilo Blaise. Abandanya vuga ko bitari choroshe. Kugira yemere gwe guhenge kumusaya. Ateka aniwe. Ikitavuzwe ningesombi bahigira.
ageze mu ijo ukaza wumva haragufukuye bakoshite hasi hadutwara uburengeti twebe batwifute aho rero nyine baguma bakobita bakobita ngo turabareka ngo bakaryama ngo natwe nibururuke te narari hantu ndyama ku munsi amcyatanu kukirinda ntizihujemwo imbere yanjye harata abagabo harebe jambo nyine bitisoneye batwara mu ijoro turyamye hakewe nasubiramo nyine kavuka ati jewe ahantu hamwe notaha ingeso mbi sinoshika mu bandi bana hamanicare mu bandi tena cyambona uko nocamba igikoko
hambavu y'umubabaro w'uyu mwana n'umuryango avamwo warahagiriye imvune umuvyeyi wabyizigiro agira ati
ivyenda mushiriye hari naha tabi kukubera ngo baramwatse amahera yabuce ntavyo nari mfise urumva ibyo natekera byose ntibabimu nari merewe nabi mu mutima ntagira cyapfuye nzokumva bampamagara ati ngo umujyane ku maziko hanyuma imana mbonera mu nzani ndashimira uhoraho
ubukene bwugarije imiryango butuma abana bafunzwe batoroherwa kuronka bababuranira aha ni mu gihe amategeko atemera ko umwana arenguka imbere y'ubutungane adafise umuhagarariye Gamariel niyo nkunda umushingwamanza w'ahimwaro asanzwe aburanira abana bari muri zingorane avuga ko biba ngombwa ko ababuranira ku buntu kugira dosiye zabo zinyaruke
naciye mfata ingingo yo kuza ndafasha abana mwe nabo muri ayo madosiye mbere ataca umuntu arinze kubasaba kubera kenshi na kenshi usanga ataca bafise bikora ko kandi ugasanga atana wundi muntu ariko arabikurikirana rero kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza aburanishwe uko amategeko abitegekanya yumvirizwe mu mwisanzuro ntangere ariko nuko kenshi na kenshi iyo bikiri mu matohoza usanga ata wundi muntu n'umwe afasha kugira ngo arungike abashingwamanza bafasha abo bantu rero bigaca bigorana
ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu basaba leta ko yokora ibishoboka aba bana bafite ingorane n'ubutungane bakajanwa mu bigo byabo batarinze guca mu mabohero y'abakuze David Ninganza n'umuyobozi w'igisata kijejwe gukingira abana akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe gitaho ineza y'abana Sojepay
uyu munsi bari kureba imiryango yabo ingorane bavize rero ubu nizo kuvugana n'abavyeyi babo nizo kuvugana n'inshuti zabo nizo kugira ngo ababo bamenye ingorane bafise mu Burundi birazwi yuko amabohero adafise ivyumba by'abana twakorera hamwe tukaraba mbega niki cokorwa kugira ngo umwana ntigere atransita n'umunsi umwe mu ibohero kanaka ntamareyo n'amasaha abiri ave mu minwe y'umupolisi ave mu minwe y'umumajisitra muri parke agenda ubwo nyene muri centre iyo vyagenewe aho rero
tumenyeshe ko mu Burundi harugwa abana 84 bafitanye ingorane n'amategeko bafungiye mu bigo bitatu vyagenewe gufunga bene abo bana muri vyo harimo ibigo bibiri bifungirwamwo abana b'abahungu ari vyo Ruyigi gifunza abana 43 icarumonge gifise 32 mu gihe icagenewe kwakira abana babigeme co mu ntara ya Ngozi gifise abagera ku 9 mu ntara ya Mwaro Khaisa Lilian ina mahoro ijwi rya Amerika
Tuti bakunzi muri kumwe natwe tubibutse kwiyi muri ko murumva ari radio y'u Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kubatwumva muri mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu gihugu cy'u Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3 mushobora kandi kumviganiro byacu muce kuri rwa go kuri internet ariyo wezi3@radioyacu.com na kuruga kwa Facebook adresi yacu ni VOA Radio yacu hakaba ari ico mushaka gushikiriza kuri kino kiganiro wanyu mu ntara mukurikirana kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu sahindwi no ku wa gatandatu nkano mangu mutwandikire utu email kuri adresi yacu radioyacu@gmail.com
wanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwa bayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
turacari mu kiganiro iwanyu mu ntara tugira tubandanirize mu ntara ya Rumonge ivugwamwo imyidogo y'abarimye bibiti badatahura ingingo yo kubanza gusaba uruhusha mu ntwaro imbere yo guca ibiti biri mu bitara byabo mu ntwaro bati iyo ngingo ibwirizwa kubahirizwa kugira ngo dukingire ibidukikije abanyagihugu nabo bati ibiti ni rwacu ntawo twari tubwirijwe kugisha inama imbere yo kuvyikora ko Alai Virankunda niwe yacegya nino ino nkuru.
Benshi muri abo banyagihugu bo ku mutumba Mubanza zone Muyama bavuga ko ikibazo cyo kutaronka uruhusha vyihuta rwo guca ibiti bitereye mu mashamba yabo kiriko kiratuma basubira inyuma mu kwiteza imbere. Abo banyagihugu bagafatira kuko ari navyo bari basanzwe bikora ko mu kubigurisha maze uburyo baronse bukabafasha kwitunganya mu vyo kubaho no mu gutegura iyindi migambi. Abo banyagihugu nkuko bavyivugira ntibatahura impamvu bategekwa gusaba uruhusha kandi ibiti biri mu matongo yabo. Uyu numwe muri bo.
Iyo ngingo cyo kuntu no byumva sinari ukuntu babikuza kandi urumvise ni gwawe wabiteye ko kandi nibyo biti ni gwawe. Nka jewe ndiko ndaraba mfise nk'amaye gitari nka tatu mu kubitera nakoresheje amahera abakozi babiteye nabahenze amahera. Urumva bisabwa yuko no bica ndabice nokura ko kwa ya mahera kugira nabe nanje ko hari ikintu nokura ko harakanyungu noronka kwa wa mutahe nakoresha kugira ndabitere. Je ikintu nifuza yuko borekura bakareka gufatira umuntu guca ibiti yateye kubera je mbona atakamara yuko bimufatira kandi nawe arivyo bimugirira akamaro.
Ikindi bongera ko nuburyo bakoresha mu kuja kurondera urugo ruhusha ariko ntibashoke baruronka vyoroshe bikabuko mu gihe barongoye imitumba nabo nyene barinda gusuzuma ko impusha bahawe zivuye mu ntara ziba zemejwe n'abajejwe intwaro muri komine. Kugabo banyagihugu ugute bakubaronse urugo ruhusha gutuma basubira inyuma. Leopolo niyo nkuru umwe muri bo avuga ati
tutegerezwa kubanza kwiga intumbero y'ukubaho biratugora cyane ruraturuhisha kumfise zibiri hegitari zibiri tuzuragirika kubera gacu sanga ubwiye naho ngo ntwara ngo sororera urumva izo n'ingorane zishikira bene gihugu bato bato.
Uko ibintu biri bisa nuko bica intege abo banyagihugu zo kubandanya biteza imbere mu kugwiza ibiti mu matongo yabo. Kubwabo ingingo mwene iyo yategerezwa gufatwa yisunze uko babayeho. Yakobo Manishimwe ni kwa vuga
ni ngombwa yuko haje nk'izo ngingo shaka bidusigurira tukabimenya tukabitahura nka twebweho nyene nk'ibintu byerekeye nk'ishyamba byo guturira no hambere urashe kuvuga ati je ndafise igikumba cyanje kandi mu minsi irimwe kizongera akamaro kosaga nawe uri kurahomba mu bintu na utazi uburya abantu nkene twebwe turatutize bakwe kuduserukira bakaraba ko natwe ejo nejo bundi shana kwe kugira akamaro kintu byerekeye ibintu by'ibiti.
Tumenyeshe ko ingingo yo kurinda gusaba uruhusha rwo guca ibiti kubafise ibitara vyavyo yashinzwe n'abajejwe intwaro ku rwego rw'intara mu mwaka uheze. Naho biruko umuhanuzi wa mustaneri wa komine Buyengero Julien Karame ajejwe intwaro imibano hamwe n'imico kama aravuga uko iyo ngingo iri kirahinyanyugwa kugira ngo abanyagihugu bashobore koroherezwa.
Ndikuvuga uwo duha uruhusha rwo guca ibiti abanza gusaba uruhusha rwatewe ko igikumuna nyakuba mustaneri ndetse na buramatari w'intara birashika banatwe baratubwira yuko izo mpusha bitoroha kugira ngo bazironke kuko barashobora kuza ngaha ku ikomine tukabashirira ko sukuve twe tukabasinyira ariko kugira ngo bashobore kuronka buramatari w'intara naho birabagora kuko yama yafatiriwe n'amabanga menshi. Mustanteri yaratubwiye ko bahavuye tumaze kumushikiriza ico kibazo yahavuye avugana na buramatari w'intara nawe aremera yuko agiye gutanga delegation de pouvoir ku bazoba bahari bashobora kwakira abo bantu bakabatunganiriza. Uwo ba akeneye guca ivyo biti ico gikorwa cyo kurondereza mpapuro agitangura imbere y'igihe azagere aho yikora kuri ivyo biti vyiwe yamaze kuronka za mpapuro mu gihe kiba gitekanijwe n'amategeko. Twayifashe mu ntumbero yo kugwiza kugira ngo abene gihugu ntibahonye ibidukikije ntibahonye ibiti kugira ngo uwuciye igiti neza neza twereke yuko afise ibindi azosubiriza.
Iruhande y'ivyo abajejwe intwaro babandanya bamenyesha ko bagiye gukomeza amakomite akingira ibidukikije mu mitumba yose. Ayo nayo akazokwa amafisi igikorwa cyo kugenzura ko abafise ibiti bitereye mu matongo yabo batariko barajuragizwa mu mpusha baba bahawe. Mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi, Alain Yves Irankunda, ijwi rya Amerika.
Harakoze Alan Yves Irankunda mushobora gusura kumviriza zino nkuru zitandukanye twabashikirije muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukome nkuko bisanzwe turabatahiriza abanyu uno munsi rero turaza cane gose guha ijambo abana batandukanye mbere yuko twakira uwa mbere ni The Ben aturimira akaririmbo Habibi.
Habibi, come close sweet to your Ese wabuzuko wazonde mami Nukuri singiri ho Hoya nje sinibuka Ukona baga onara kumenya Tariki yari nyingi Imitima ya uraka Nacha kunwara Shishaka no kubitekereza Kubana kubura Baby you're my life Wewe baraka yangu Ibyiza byose nabiboneye muri wowe
Ukaba dufise umwana wa mbere ari ku murongo mwiriwe neza Urakomeye Ego tuvugana nande Akima na Kenny Kenta. Utuwa kuriega Kenta?
Igitega
kakche karehe. Jifashe kutenga igitega ga Kenta. Vimeze neza. Mwana tangu iuruhuko change, muliko, mrabgite guri. Muliko, mrabgite gura. Mugeze mukiri ngonyabaki. Chui wazo? Umusi wahariwe umwana w'umunyafrika ukubwiriki ufata gute hari cyo wumvushura kubwira abandi bana b'abanyafrika batandukanye bari ku isi cyane cyane abandi bana mungana bari mu makambi atandukanye Hari ingeso mbi usanga mu bana bakiri bato gakenta nagira abana bakiri bato kenshi usanga nkuko babivuga barabamara ikata makosa bakora nutwaye tugeso tugwiriye cyane mu
hariho abayakora
hariho abayakora nkayahe nk'akarorero
kugambararira ababyeyi
uzatunda
ku ishuri mu bya abayakora
akenshi gakenta iyo tuvuze uyu munsi mukuru barumva cyane gose ikintu citegeko no kuvuga ko umwana ategerezwa kubahirizwa mu mateka muranga haba kuja kwishura haba kugira iki iyo uravize agateka k'umwana ngaho igitega ubona vyifashe gute uhereye kuba nawo mwibarabara ukaja kubana muhira aho bataha ubona vyifashe gute
hariho abusanga batasaho bataha
bakararamira Ego. Nuko Kenta rero tukureke wifurize umunsi mukuru mwiza bagenzi bawe ufise ku mutima kuko uno munsi ni gwanyu.
Niho uyitwa Reira. Mateo. Sam. Kenza. Loem. N'abandi bana bose bantuje.
N'abandi bana bose bakuziwe. Ukabifurije no munsi kiga Kenta. Ndeka Kenta mukanya duce dushiramwe abatwumviriza kano karirimbo twongere duce tugatura abana bose aho bari na cane cane abo watahije tugushimire cane gose Kenta kuri kano kanya tumaranye twibutse ko uri mu ntara ya Gitega urakoze cane ushimire n'abavyeyi bagufashije kugira ngo tushobore kuvugana Nuko rero nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika no ngaha tugomba dusozere ikiganiro cyacu mwakoze mwe mwatwumviriza muri mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi dusaba imbabazi abana udutelefone twabo tutariko turacamo neza ariko tubifurize kubandanya baruranirwa mu byo barimo no kubahirizwa mu mateka yabo nk'uko bitegekanijwe yakoze Macbill ya Bero yari mu bihinga bw'ivyuma bakoze amenyesha makuru bacu batandukanye ku nkuru zitandukanye badushikirije yari Diane nahazo mari kumwe kuri micro ndabahisango ku munsi wa mbere nkaho twari twahereye mugire weekend nziza
turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro mu masegonda make isaa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saa.